Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Ndabahaye mwiriwe mwezo mwese bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe ni umwanya w'amakuru makuru makuru yaranze inundu yidusozereye. Turagaruka hanini ku cyo leta y'u Burundi rikirakora kugira ngo ituzikiza cya COVID-19 bene ku munsi wo kwibuka imyaka 96 yezu umugana wa Ludoviko kwa Gasore agandaguwe kuri mikro muri kumwe na Diane Nkurunziza nongeye kubaha ikaze.
Inzamba
kugenekere tujya 13 gitugutu Burundi niho bwibuka imyaka 60 umugana wa Ludoviko kwa Gasore yaharaniye kubuka ku Burundi agandaguwe. Karoli Mukasi yahoze arongoye umugambi w'abadasigana Iprona havuga ko no munsi ibyiyumviro by'umuganwa Ludoviko kwa Gasore bijanye no kubumbatira amahoro ubumwe bw'abarundi yambiri kure nk'ukwezi. Avuga ko mu Burundi harangwa amacakubiri ariko Karoli Mukasi afite icyizere ko ibintu bizotsinda bigahinduka. Avuga ko muri kazo z'abantu bazobona ko iragijya kwa Gasore ari ngombwa ko rikurikizwa. Dutega amatwi Karoli Mukasi.
Bari ku butegetsi leta inzego abarongoye Burundi ni kuri bari mu nzira ihushanye n'inzira kwa Gasore yari yaciriye u Burundi, ni ukuvuga inzira y'ubumwe bw'abantwaro iriho intwaro irangwa n'amacakubiri y'ubwoko turi kure nk'ukwezi n'ibyo kwa Gasore yipfuriza u Burundi. Ntawovuga ngo kiriya gihe kwa Gasore yari yageze yinjira ku Burundi kogeze ngaha naho arabangamiwe n'abakoloni kwa Gasore ntiyipfuze yuko amacakubiri kwera ari batanguye kwigisha mugabo hariho rero abarundi ubona umengo baranakwigisha n'ukuri ko ari byo bizana agahengo mu Burundi. Aho babihera ntaho mbona mugabo hari inyota yuko u Burundi bwosubira bukitwa u Burundi abarundi bagasubira bakitwa u Burundi tukemera tugasenyera ku mugozi umwe. Naho rero mvuga nti imbere ni heza kuko mu gwaruka iyo mvuze ugwaruka rero simambuze zijya mbanira kure ariko mu gwaruka mu Barundi umuntu arumva ijya nino haba bari mu Burundi haba mu bahungiye hanze bari inyuma y'igihugu umuntu arumva ko gatima kuko u Burundi bwo kogora. Hariho rero n'ikindi mu mitima y'abarundi byoragiririyo kubona iyi myaka yose iheze ata wundi muntu abarundi bahurumbira bavuga bati uyu muntu yari umugabo yaramushinga nta yaravuze ijambo cyo kugenderwa ko muri iyo myaka 60 yose iheze nukuri nibaza ko n'ibyo niragino vuga byagumyeho.
Abantu bafite amabanga ahambaye mu gihugu ngo bakwiye abahanuzi bafite umwidegemvyo mu guhanura abategetsi zashikirijwe na Patiri Fupi Felix mu nkuka y'imisa kuri uyu wa gatatu igihe u Burundi bwariko bwibuka imyaka 60 umugana wa Ludoviko rwa Gasore agandaguwe. Uwo mupatiri avuga ko hariho abahanuzi bata mu rudu b'abategetsi mu kubatera amashugwe kugira ngo barondere amanota. Umviriza Patiri Felix Fupi.
Abantu mwebwe nka mwebwe mufite amabanga akomeye y'igihugu yubonye igicicaro urimwo kirashaka kukubera n'umutego no kuhagabira ukibwira ngo ntacho mbaye ukibwira ngo ndakomeye kubera uwo numenye urasha gucira urubanza abandi bigaca rifata Imana irakubona ti kandi nimba ubona tacho baye umunsi umenye ko ari kubera urukundo rw'Imana irakurindiriye gusa ntikurindiriye ngo igutege imitego biguhaye umwanya kugira ngo wigarure hakiri kare. Nibi rero niko ndavuga Yezu ntiyaje kuvuga ngo muragowe rero ngo nukubacira imanza ashaka ko dukira. Ni wa mwidegemvyo wiwe adatinya kuvuga ukuri kandi ashaka ko natwe tumeruko kandi turasabwe ikintu ari kibi kukivuga ko ari kibi ikiza ukacemeza ko ari kiza. Murazi ko ngaha mu Burundi hariho abantu binanira kuvuga ko ikintu ari kiza kubera ibyo umuntu badahuza mugabo kandi ikintu kitari cyo kuronka umwidegenzo n'inguvu zo kuvuga tuti kijya naso sicyo iki kintu gikosore nicyo gituma nkamwe bwe murongo y'abandi iyo abamwe abishobora ni ukuronka abantu b'abahanuzi bashobora kugira umwidegenzo wo kuvuga bati iki kintu nyakubahwa nicyo nyakubahwa iki kintu sicyo wahushije garuka kuko umuntu atagukunda akika umuhanuzi mubi nawe umurozi aguma gutera amashugwe ngo yegonya kubaho namashi agashirako kandi adi neza yuko ariko guta mu ruzubi bene abo bantu bazohanwa bikomeye kuko bene abo bita igihugu cyose ikindi tuvuze ko twashize imana imbere nimuze mugendere hejuru muzirikane icyo ari cyo gushira imana imbere gukora ibinyuma gusa bisayangana biroroshye ndababyiye mugabo guhinduka byo kuri mu mutima umuntu akabintungane ubwo nurundi rugendo kandi niho tubwirizwa kujya abantu bintungane apana abantu biyamamaza gusa batarondera amanota batarondera kubonanwa neza barondera gukora ibitunganye mu maso y'Imana kuko niwe butamanza wa nyuma igihugu cyuronka abantu bidegenja cyuronka abantu bintungane cyukira
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org
utandukire mu makuru avugwa mu bijanye n'amagara y'abantu guhera kuri no wa mbere abarundi bibavyifuza ngo bazotangura guhabwa incanjo zikingira umugera wa corona byashikirijwe na Tade Ndikumana umushikiranganji w'amagara y'abantu aho amenyesha ko Ubushinwa bumaze kubaronsa incanco zishika ku 500,000 umushikiranganji Ndikumana amenyesha ko bazohera mu bakora muri ubwo bushikiranganji abafise indwara zidakira n'abafise imyaka iri hejuru ya 60 aramenyesha uko icyo gikorwa gitunganije tumwumvirize
amasite dusanzwe dupimira ko mugira wa coronavirus niyo tuzokoresha kugira ngo dutange incanco ku babyifuza byumvikana rero yuko nta muntu nayo babyifuza dushobora guhura incanco wa coronavirus atipimishije kugira tumenye yuko ataza agendana umugira wa coronavirus kuvuga rero umuntu azogenda kwipimisha coronavirus ku masite no ku bitaro by'akarere kujya byahora hampande ya dusanze waranduye tuguhereza imiti byumvikane ko tugenda ukayifata neza iyo kize byumvikana ko ufite abasoda b'umubiri ameza atanataheze niho ushobora kuronka urucanco uyu ni nawe dusanze ata coronavirus afise tuzoheza tumubaze ko ashaka urucanco arushaka tuzoca tumuha urupapuro asinya yuko atabikoze ku gahata hanyuma acaronka urucanco baheze bamuhereze icyemezo yuko yaronse urucanco acayitahira abandanye kwikingira kuba wararonse urucanco ntibisigura yuko utazipimisha kwezi guheze kuko turashobora no kwandura naho waracandazwa abo ni ku benegihugu bari ngaha hagati mu gihugu ku bandi nabo bakeneye kuja hanze bakaba bakeneye urucanco mu kigo INSP kujya bahora bagenda kwipimisha kugira ngo babahe seritifika yerekana ko ata coronavirus bafise bace bafata ingendo zo mu mahanga ubikeneye naho nyene azocaronka urucanco hari gihe abagiye mu bihugu barusaba cyangwa bikeneye ku bandi kandi nabo ahandi tuzoshyira indi site nihajya muri ikigo kijejwe incanco nayo nyine tuhashyira site kugira bipimishe coronavirus basanze batayifite nabo nyene bakeneye urucanco baruronke
Ivyigwa bihanitse byakozwe mu gihugu cy'Ubufaransa byerekana ko urucanco rwa COVID-19 rugabanya gushika ku 90% abaje mu bitaro kubera icyo kiza ku bantu barenze imyaka 50 ubwo ububasha bw'ubwo rukingo bukaba bwibonekeza no ku mugera wa Delta niho dushikirizwa na Jean-Marie Ndabashinze
nkuko ibiharuro biherutswe gushikirizwa n'abahinga b'inzobere b'abafaransa bibyerekana umuntu yaronse urucanco rwa COVID-19 afise amahigwe yo ku rugero rwa 90% yo kudasinzikazwa ngo aje mu bitaro canke ngo abe yo kwitaba Imana ugereranije n'ubutacandajwe nkuko abo bashakashatsi babandanya babivuga ubwo bushakashatsi bwabo babugize hagati y'amagenekerezo ya 70 kigara mu mwaka 2020 n'igenekerezo rya 20 mu kakaro umwaka 2021 mu kubishikako ngo bashize abantu mu migwi ibiri umwe umuntu acandazwe n'uwundi adacandazwe bafise imyaka imwe igitsina kimwe kandi baba mu karere kamwe. Ibiharuro bagiye gutora inyuma y'icigwa vyerekana yuko wafashe urucanco rwa kabiri abafise amahigwe yo kudasinzikara canke ngo abe yo kwitaba Imana ngo na COVID-19 yari ibice 90% uhereye ku munsi wa 14 afashe ubwo rucanco. Ibyo biharuro ndetse bikaba bije bishimangira ibindi vyigwa byakozwe mu bihugu bya Rutura nka Israel, Ubwongereza na Leta Zunze za Amerika kuvyerekeye ubwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 bita Delta uteyisibe muri kino gihe ku isi yose. Ubushakashatsi bwerekana yuko urucanco rukinga ku bice 84% ku bantu bafite imyaka 75 n'irenga n'ibice 92% twafise hagati y'imyaka 50 na 74. Tukamenyesha yuko ibyo biharuro bikora ku ncanco zose zemewe arizo Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca.
Amakuru kuri hadiyo Inzamba arabandanya. Ubu naho dutandukire mu yanzanye n'uburimyi, abagoronome bo mu ntara n'amakomine atandukanye baridoga ku gitoro bari bagenewe mu mugambi wo guteza imbere igitego cy'ikawa paske takironkejwe nuko cyatanzwe n'uwo mugambi warufashwe mu mugongo niba nk'isi yose. Bavuga ko abakuru b'ibiro bijejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara aribo banyuruje igitoro bari bagenewe, basaba abarongoye ubushikiranganji gukurikirana abayobozi b'uburimyi n'ubworozi baregwa kuba batakoze nk'uko uwo mugambi wari utegekanijwe. Ni nkuru twateguriwe na Trifine Kaniwabo.
Uwo mugambi wo guteza imbere igitegwa cy'ikawa wari ufashwe mu mugongo n'ibanki nkuru y'isi yose, wari wagenewe bakora muri icyo gisata cyose agashiruka bute hamwe n'igitoro, kuko abagoronome bakoresha amapikipiki muri rusangi mu kwiyunguruza. Uwo mugambi uherutse gusozera ibikorwa byawo ariko uheza abagoronome hamwe n'abagenduzi bo mu ntara bita inspecteur phytosanitaire bataronkeje igitoro bari bemerewe kingana n'iritiro 161 wese. Icyo gitoro cavuye gitangwa gihabwa abarongoye ibiro vy'uburimyi n'ubworozi mu ntara kugira nabo bagishikiriza abo barongoye.
Iyo proje yarahesheje manda yayo ariko iheza ifitiye igitoro abagoronome b'amakomine n'abagoronome bajejwe indwara z'ibiterwa bitabaza fitiye fito baba abagoronome provincios bari babafitiye sasasaneritredesanshake bose baratuma ko inama y'abadirekteri b'amadeperayo barabakoresha inama nabo nyine barabarikirariza hama barabikiriza neza kronome komino yereza sekitere fito babahaye amabo ya 60 litre shaka kugira bazoca banywesha.
Umunsi inama yakorana bakavaho batanzwe izo mpapuro bita amabo zifasha kuja kunywesha igitoro abarongoye ibiro vy'uburimyi n'ubworozi. Hari bamwe bari baserukiwe bivugwa ko baciye bumvikana ku ico gitoro batogiha abo kigenewe cose ko nyabuna botanga litiro 60 kuri umwe wese, igisigaye bakagikora ukundi
bahumvikanye ibintu bazokwiga abatsobasi basanzwe bakagijanaca bezagronome respektive bito hose ico gitoro ntibabaye bakikironka uko bari barose yamabo henshi barabaye 60 abandi bakabaka 13 ikindi barakijakirahira pe.
Basaba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi gukurikirana abo bayobozi b'uburimyi n'ubworozi mu ntara kuko ivyo bakoze biteye kubiri n'amategeko y'akazi. Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka kuri telefone Deogude Rurema umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi cyo kimwe n'umukozi w'ubwo bushikiranganji
ngaye mpore
yari umuhuzabikorwa muri uyu mugambi wo guteza imbere igitegwa cy'ikawa.
Nino ngaha duce dusozera no makuru twari ko turabashikiriza. Turabashimiye mwe mwese mwayateze amatwi bari kumwe na Diane Nkurunziza. Mugira umunsi w'Imana mwiza mu banyu no mu byanyu.
Ngiyi Nzamba
Nzambira samirana.
Amakuru yaranze inundu.